ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Kuri internet turi kuri radio yacu voa.com. Shuti zacu mwese mwiriwe neza, muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri no mugoroba. Ndabahaye ikaze mwese.
Amundo va muri mazamezo ya abantu aza kunda yo kuhazikira hari kuba ngo abantu barazikira hano ku buryo bwo gutaza kondera abaturage bishimira no kuburemere gukiza ariko ntabwo numva hari kiba gukiza ubuzagiye kondera abantu.
Uyo ni Louis Rwagaju, umuyobozi w'akarere ka Bugesera mu Rwanda, avuga ku bibazo bimwe bimwe abanyagihugu baho bafise. Inkuru kumwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare batatu b'inteko z'ishyirahamwe rya Afurika zicungera umutekano muri Somalia, AMISOM, bagiriwe icyaha cyo kugandagura bamwe mu banyagihugu ba Somalia mu kwezi guheze. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uno munsi wa gatanu i Nairobi, umuyobozi mukuru wa AMISOM, Mama Sidiku, yavuze ko abasirikare ba AMISOM bishe abasivile indwi ku itariki 31 z'ukwezi kw'indwi mu gisagara cya Marka. Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko muri iyo sanganya ryabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'indwi, abasirikare b'igihugu cy'u Buganda binjiye mu mazu amwamwe yari hafi yahari hahejeje kugirwa igitero cya bombe, batandukanya abagore n'abagabo, baca barasa abagabo batanu, bane bavukana se wabo abavyara kumwe na se wabo ariwe muyomba wabo. Ntivyamenyekanye neza uwo wundi ugira indwi Sidiku yavuze. Sidiki yavuze ko abasirikare ba Buganda batatu aribo bagiriwe ivyaha byo kudakurikiza amategeko ya gisirikare yo mu ngwano. Lieutenant General wa AMISOM Jonathan Rono avuga ko inteko zikorera mu gisagara cya Marka zitorohewe n'ibitero byinshi bagirwa ko n'umugwi wa El Shabab, ariko ko bakorera ku mategeko akomeye. Amashirahamwe aharanira gateka kazina muntu muri Siriya amenyesha ko umugwi w'abagwanyi ba Islamic State bagize igitero ku nyubakwa y'abakristu bihebeye Imana mu ntara ya Homs. Amasanamu yashizwe ku mbuga za internet yerekana ibimashini binini biriko birasenyagura uruhande rumwe rw'iyo nyubakwa yitiriwe Umutagatifu Elian hafi y'igisagara cya Karyatan. Icyo gisagara kikaba cyafashwe na Islamic State mu kwezi guheze. Imiryango itari mike y'abakristu yari yarahunze mu kwezi guheze aho abo bagwanyi ba Islamic State batera icyo gisagara. Icyo gihe abagwanyi ba Islamic State banyuruje abantu baba muri icyo gisagara bagera ku 330, muri bo hakaba harimo abakristu benshi cyane. Ibiro bijejwe kugenduza gateka kazina muntu muri Siriya bivuga ko Islamic State muri icyo gihe yaciye irekura 48 muri bo, irungi kabandi 110 mu gisagara cya Raqqa aho uwo mugwi ukorera cyane. Kuva umugwi wa Islamic State ufashe ibice bitari bike vya Siriya na Iraq umaze gusenyagura inyubakwa zitari nke z'amasengesho. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Igitero cyo mu kirere cyagizwe na Israel mu gace gategekwa na Siriya mu karere ka Golan cishe abasivile batanu. Ivyo vyatangajwe n'ikinyamakuru cha leta ya Siriya. Israel ivuga ko ivyo bitero vyari ivyo kwihora ibitero vyagizwe ku butaka bwabo. Israel ivuga kandi ko abo bantu bishwe barabagwanyi b'abanyepalestiniya. Icyo gitero cyagizwe n'indege za Israel zitagira abadereva kuri uno munsi wa gatanu, cyagizwe ku muduga wari hafi y'isoko riri mu ntara ya Kentra mu kigwati cya Alcom. Ibiro bijejwe kugenduza gateka kazina muntu muri Siriya bikorera mu Bwongereza aho bikurikiranira hafi ingwano yo muri Siriya vyemeje ko icyo gitero cyabaye. Vyongera bivuga ko koko hapfuye abantu batanu, bakavuga ko babiri muri bo bari abagwanyi b'umugwi ushigikiye leta ya Siriya. Abategetsi ba Israel bavuga ko ico gitero cyagizwe ku bari bagize ibitero vy'amarokete i Galilee muri Israel ejo kwa kane. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kutwandikira ibyumviro byanyu mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook ni radio yacu. Amakuru yo mu biyaga binini mu Rwanda, abarimyi mu mwonga uri mu kizinga cha Mazane mu Bugesera bararara mu mirima yabo kugira babuze imvubu kubononera ibitegwa. Eric Bagirubusa.
Kugera mu gishanga gikikije ikirwa cya Mazane mu murenge wa Rweru mu Bugesera uhita ukubitana n'utuzu twubakishije ibyatsi by'urufunzo hagati y'imyaka. Gusobanukirwa byimaze ibyo tutuzu bisaba kwegera abanyiratwo bataye imiryango yabo.
Muraho.
Muraho.
Amakuru.
Ni meza.
Ndabona kwinjira hano bitoroshye.
Yego biragoye.
Muraho se?
Muraho.
Yego yego. Umwana uraho?
Muraho.
Amakuru.
Meza.
Mumeze mutese?
Tura.
Nitwa Eric ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Nakunze kubona inzu zimeze zirya ariko noneho by'umwe hariko ziri ahantu hagiye hari ibishyimbo. Twibutse ko hirya hari Akagera, umugezi w'Akagera, hirya hari icyaga cya Rweru. Ibi mu bikora kubera iki?
Bingi ubona wakabonye ni biraro turindira mu mvubu ziza kubona ibishyimbo twahinze. Ubu tuba turaha nyine twaje kurinda imvubu.
Bikorwa mu gihe kingana iki?
Yibishyimbo byeze turazamuka tukajya mu mazu yacu gasozi.
Uturuka hehe?
Nduhari ya Mazane.
Ibishyimbo bishobora gufata amezi atatu. Ushobora kuba hano amezi atatu yose?
Hari igihe nyine kubera ko ari ukurinda ibyo bikoko byona. Iyo byeze nyine turasarura tukajya guhurira gasozi.
Ndabona washyizemo uburiri n'inzitiramubu. Nubwo hirya no hino bigaragara ko hadasakaye neza, duha ubuzima bwa nijoro biba bimeze bite?
Tuba twifashishije supaneti nyine kugira ngo umubu nturye cyangwa abana ngo barware malaria kubera ko ntago turi mu mazagaragara, twaje kurinda ibikoko gusa byona mu imyaka.
Ni ukuvuga ngo iyo ari igihe cyo kurinda uzana buri kimwe. Ndahabona amasafuriya warashashe. Ni ukuvuga ngo hano niho mu rugo?
Niho mu rugo nyine, bitewe ko nyine mba naje kurinda iyo myaka yanjye yera nkahita nzamuka.
Ngusanze hano ariko se umutware wawe ari hehe?
Ntawe hari yazamutse ari gasozi.
Ni ukuvuga ngo iyo ari igihe cyo kurinda n'umutware wawe muba muri hamwe?
Tuba turi hamwe.
Tuvuye ku karuri k'uyu mugore twakomereje kwa mugenzi we nawe mu bikorwa by'ubuhinzi. Imibereho y'uwa kabiri ayihuriyeho n'abatari bake barara mu gisambu kubera imvubu.
Ubu wateye ibishyimbo? Urabona ko biriya wabihinze mbere? Ibi ngibi ni bitoya bitangiye kumera, byashizemo.
Byashizemo.
Uri guhinga ibindi?
Ndi guhinga ibindi.
Uzaba hano kuva ryari kugeza ryari?
Nzabitegereza byose aho bizerera, aba ariho nzazamuka igasozi. Okay. Mu kwa cumi.
Hari aho mvuye sanga habamo umugabo n'umugore. Umuryango wose waraje?
Oya, jemba namo n'akana kanje kamwe kabucura niko kandaza mu kiraro.
Malaria bimeze bite?
Hanyere mu gisambu tudafite supaneti twemeranye n'imibika turye.
Tuvuge imvubu ije nijoro uri n'akana kawe kabucura bigenda bite?
Iyi mvubu ije mu ijoro ndabyuka nkayicana itoroshe. Iyo hepfo bavuze mba numvishije. Ubwo nayo ncana mbyuka nitoroshe nkahagarara hariya ku rukombe. Ubwo izamuka ndi kureba. Ubwo nyine tukakomeza tukayikomera mpaka tuyigejeje ruguru, abaruguru nabo bakayifata. Mbese upfa gushira amabuye mu isitimu ukayitunga mu Kagera, ubwo ngubwo ikakomeza ibandanya, abaruguru nabo bakomeza bayikomera ikomeza.
Ubwo zijya zibica?
Ntawe zica, ariko iyitegeje yakwica. Yari nzi kuko ikaja mu bishimbo. Mbese uri umuntu umwe nta mugabogabo nkawe uhaba undi mugabo hariya? Iyo ije turayifatanya nyine, iri nko mu murima tukayishora igashoka mu Kagera.
Uhuye n'umuntu ufite ubushobozi bwo gukemura ikibazo wamusaba iki?
Ntibibaho. Nta urabona ako Kagera hari uwakazitira gashoboka? Akagera harimo imvubu nyinshi.
Tubajije ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera niba hari ingamba ku gukumira izo mvubu zitera bamwe kutagoheka. Bwana Rwirwagaje uyobora Bugesera yabwiye Ijwi rya Amerika ko nta kibazo cy'imvubu kibangamiye abaturage ayobora.
Bavuga nta kibazo cy'imvubu kiriyo. Nta mvubu ndumva muri Mazane zone y'abantu. Nta gahunda yo kuhazikira ihari kuvuga ngo abantu barazikira ahantu ku buryo imvubu zitajya kondera abaturage. Bishingira no ku buremere bw'ikibazo, ariko ntabwo numva hari ikibazo cy'imvubu zagiye kondera abantu. Abantu bashobora kuba bajyayo mu rwego rwo kuhakorera bakagira aho bugama izuba. Ibyo ni ibintu abaturage bagira cyane cyane iyo bari mu bihe byo guhinga mu mwuka ariko ntabwo ari bajyayo kugira ngo mvuzo kuza kona imyaka cyangwa kugira ngo
amategeko ya Leta y'u Rwanda atumura ko nta wemerewe gusagarira ibidukikije byo bwiza nyaburanga birimo inyamaswa ariko akagenda n'uburyo byabaho bitabangamiye rubanda ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika imazane mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Tuve mu Rwanda tuje mu karere k'u Rwanda nyene ikambi y'impunzi ya Mahama mu busirasirazuba bw'u Rwanda irimo muri kino gihe abantu 40,000 muri bo harimo abana 90,000. Ugo gwaruka rurashima kubona gwarasubiriye mu ishure nyuma yaho bahungiye n'abavyeyi barashima kubona abana batacirirwa bicaye ariko rero abigisha babo bana baridoga ko amafaranga bahembwa baronswa amafaranga baronswa adakwiye ngo bigatuma batitanga biboneka niko babivuga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Abo ni abana bo mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda aho twabasanze mu ishuri. Bamwe biga amashuri mato mato, abandi mu yisumbuye. Aho amashuri yisumbuye twaganiriye mu mwaka w'icumi bamenyesha ko mu byo biga uno munsi hariho itandukaniro n'ivyo biga mu Burundi.
Hariho itandukaniro nko kubijanye n'amakuru ubu turiko turiga, ko turiko turiga amakuru agera nko kuri atanu, mu Burundi naho twiga amakuru agera kuri 18. Itandukaniro rihari nuko tukibaza ko mu gihe toba tugiye kwiga nkuko babitubwiye hamwe n'abandi bana bo mu Banyarwanda yuko twobandanya twiga amakuru ayo nyene atanu ntavyo turamenya neza natwe turashabitegereje tura
naho utugorane tutabura. Abana barashima kubona uno munsi bariko bariga.
Kina vyakiriye neza cyane kuko ubu hari abandi nyene usanga bari nko mu mihana yabo. Mwa gusa kwiga biratugora cyane kuko bivanye n'uburyo bumwe bumwe umuntu usanga yarizanye usanga ari kibazo gikomeye nko mubereho mu buzima bwiwe.
Nibijanye n'iki?
Ibijanye nibi nuko narondera ifungurwa zimwe zimwe ugasanga ku bintu vy'inkwi hari ubwo ibifungwa bica bisa n'ibimugora ariko tugerageza kwihata kugira turabe ko twogerageza ukuntu twashobora kwiga kuko nitwaguma twicaye mu mihana yacu naco vyatumari.
Saba bana gusa bashima kubona bari ku ishuri n'abavyeyi babo baranezerwa cyane kubona urwaruka rwabo ruriko ruririga muri kino gihe.
Byaratunezeje kubera twabonye ko batwiyumvira ko ngaha batwakiri ubundi warimvira abana ikizobakoza ukuntu zobajera bikakunanira ariko bagiye ku ishuri baza ngo umwe wese afite icyo akora. Umwana aje ku ishuri mu vyaka mu bintu ntashaka kujamo cyangwa gakora ibyo muhira no kuvuga rengo ni byiza afise occupation kandi so occupation gusa kuko badupromete nuko bazobagira mizani ive kugira ngo mu kwambere twiringa hanye baje kwigana abandi bana mu Rwanda.
None uravye abantu karaba makaye kubona ivyo biga koko bizofasha umwana wa gutera imbere
cyane nyine ahubwo je nshongeza nkubungira bagira kindushe bariga vrema bariga.
Ndibanje Inosa arongo ya mashuri yisumbuye aho mu ikambi y'Imahama umwimbo mu ishuri urashobora kutaba mwiza biturutse ko hari abana bafise ibibazo bitandukanye biturutse ku ngorane bahuye eka akanamenyesha ko kubona bari matagashahara bafise navyo nyene bishobora kugira ico vyononye
umwarimu mu bisanzwe kuzinduka vuga guhera mu gitegereza ku mugoroba byasaba n'imiburi biriko n'imiburi b'inkomundi nka kabiri aronka kantu anywa kamanura za ntumuko ariko ngaha baduha agasabune si n'umushahara na gasabune mu bisanzwe baduha amafaranga 600 ku munsi no kuvuga mu kwezi 2008 rero by'ukuri batubwiye ati cyo kintu ni impuzamakungu hose umuntu akorera amajira 6 niko batubwira ariko byo kuri uwo mushahara ntabwo urekurira umwarimu kuba yokora yokora ni nguvu ngo abe motive
mwishira hamwe Adra rijejwe inyigisho muri yo kambi bamenyesha ko bagiye kuraba ingene ako gashuruka guteko kongerezwa ariko ngo abo barimo bumenya ko kuwisi nzima ariko vyifashe Gerard Ingabo yamahina ni wajejwe ico gisata muri Adra
ntaga ari umushahara ni nagahimbaza musiki tuba dutanga ku bantu baba bafite service batanga mu nkambi ubwo rero haba hari standards nangwa ikigero kiri ku rwego rwa haseri mu nkambi ikigero rero icyo cyashizweho ni 18,000 ku buri mukozi wari we wese ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu bose bakora mu nkambi partners bose nayo mafaranga baba bagomba kuba baha abakozi ariko bitavuze ko ari atashobora kuba ari makeya tukomeza kubiganiraho iyo turi muri za coordination meetings naba partners barabizi birashoboka ko hazabaho inyigo bakareba yiba byakunda hakaba kizashoboka wenda mu gihe kizaza bakagira icyo babikoraho
mwomenya ko abana bariko bariga mu gihe bo batarataha mu mwaka uza bazoca bashigwa mu mashuri ya hano mu Rwanda bakigana nabandi mu mwaka w'ishuri uzotangura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
kani yariyo yose nta ukwiye kwigira sinda yibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati
tubaraba twikendera nkuko natwe tutabyaye
Ladies and gentlemen
save the children
akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Ikibazo cigwirirana ry'abana bo mwibarabara mu gisagara ca Ngozi kiraraje ishinga abategetsi biyo ntara umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe ivy'imibano avuga ko bariko baritegurira kubonana nabo basanzwe bakorana mu gisata c'abana kugira bige ico kugwa muri imisiri imbere Jean Bosco aradufitiye inkuru
Haraboneka mu bice bitandukanye by'igisagara cya Ngozi abana bayerera mu ibarabara. Ikimenyesha ko ari abana bo mu ibarabara nuko ku mugoroba baca batangura gusasa imbere y'amaduka. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika barasigura impamvu bari mu ibarabara.
Era tabavyeye fise. Mama tamfise yarapfuye fise papa na fise wonde mugore.
None uwo mugore vyarananiranywe ko mubana.
Ariko kweri je vyarase ko twobana kwera gumafata nabi. Nuna cheni gira mwibarabara nyine.
Cheni hapo yekukubera mbonanye natakintu no cyenye ne cyambukatireka. Nigire mu gisagara kuronde.
Je ndiye mvira gusubira muhera mugabo gusa niko papa na mama bahukanye. Papa na mama barokanye ko ya mama iwa bari mu Rwanda noronka kuno shikayo na cyenda biheba kujayo.
Muri iyo barabara abo bana babayeho kumagendera.
Kwana murandembe ni ngotse nyene ndumutimba ni ngotse. Tukwakazi ko kutaturikora imizigo tubasa kazi nyene tubasa n'umuntu aduha akazi nako dukora tukirwa ngaha munutse nyako kwa mama ne twirwa turatinginja
iyo bugorovye muraheza mugataha he
ku isoko niho turaraho nyene na nandi twotaha twataha dufise
ndahabaye nyene nikorera utuntu tw'utuzigo nabudanaga ntatinginja hajya abakama ntajya ntararira ivyo nyene ntataramwe barabara
wahamaze imyaka ingahe
ndahamaze nk'amezi atatu
mu bijyanye n'umubano hagati yabo rimwe na rimwe bavuga ko bashira hamwe ariko iyo bahindukanye bavuga ko bahakwa gusumbya ububi inyamaswa
duvade nk'aho bakarani baho basanze mwemwe muragwana n'abaca bafata bakababanguranya ari nk'ukomeretse kibamujyana mu bitaro cyangwa uwo yamukomerekeje akaba ari waca kubitwa
iyo batari hafi naho bihera gute
iyo batari hafi baragwana nyene paka bakomerekeranije
bumva nyene baragwana nyene bagafatana kandi hariho ukuntu nyene dukunda kubonerana ari nk'umwana nyene usumba bumva nyene ukaca ushaka kumubonera burya nyene murinda gukomerekanya
mukomerekanisha iki
tora nk'ibuye ukaca uri mukubita hari n'abagendana inzembe cyangwa imbugita yaguca ukaza wumva ngo washa ngoro wahe bakanwa kukubwira yanga gukubara agaca bwati ngo ngiki cyuma ndagibize ngo ndagukate
ingorane zituma abana bajya mu ibarabara zifise ahanini imizi mu miryango Viateur Karimanzira akora mu kigo cha Diocese Katolika ya Ngozi kirera abana bo mu ibarabara
imiryango baturukamo ni usanga ifise ingorane ahanini habo usanga ari impfuvyi kimwe akisanga abo baza barahukana abahukano gasanga abana bacabura ukuntu babaho canke babazaniye ko ubundi mugore bahaje mukase gasanga mukase nashoboye kubihanganira keshi beshi batubwira ko ibibazo bya mukase mugabo gasanga n'ibishingiye no ku bintu by'ubukene bwe mu miryango uko yari ubukene mu kawofise nyina wiwe arihangana
kuri uwo murezi abana bo mu ibarabara birashoboka ko basubira mu miryango yabo
turabaza tukabashyira mu gihugu iteka tukabarera tukabereka umutima w'urukundo gutyo tukabigisha n'ibyirwa bimwe bituma basubira ku murongo ibyirwa by'amategeko ibyerekeye byo kubana n'abandi ibyerekeye byo kwifata nk'abantu nyene byo kutiba byo kutabandanya banywa ibyo bimogi kutabandanya banywa izo kore n'ibyo kubaha abandi hanyuma bamaze gutera imbere mu byerekeye tukabona ko umwana ari umuntu ameze neza tutashobora gutuma ko umuryango wiwe tukabana yatuvugana ukuntu boshobora kumwakira agasubira mu muryango
Emile Bakizuramvye umuhanuzi wa buramatari w'intarangozi ajejwe iby'imibano avuga ko abana bagwira mu ibarabara kubera ko igisagara cya Ngozi cyagutse ubu kigahurumbirwa n'abana bava mu ntara ya Ngozi n'izindi ntara bihana urubibe abo bana biyunguruza ku makamyo bafata inyuma umuhanuzi wa buramatari avuga ko bigeze kugerageza kubasubiza iwabo ariko bakabatanga gushika mu gisagara cya Ngozi bagaruka mu gihe ibitigiri bafise by'abana amajana abiri bo mu ibarabara ari byo mu mwaka w'2008 Emile Bakizuburambye avuga ko bariko barategura kugira amanama n'abafasha mu gisata cy'abana kugira bigire hamwe ivyo kugwa vuba Ingozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze tukiri mu Burundi umugwi SNARED uharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingira n'amasezerano y'Arusha warayushize ahabona indongozi zawo mu kanya gaheze navuganye na Jeremy Minani president wa komisiyo ijejwe amakuru muri uwo mugwi ari Bujumbura mu Burundi
Ejo bundi tariki 1 kwezi 18 harabaye inama ya Dizabeba muri Ethiopia iyo nama yahuje imigambwe n'amashyirahamwe yose yaba ayadaharanira ibyiciro bya politiki cyangwa ayaharanira ibyiciro bya politiki byose bikaba byari bihuriye ayo mashyirahamwe yose akaba ahurikiye muhari wiyemeje kurwanya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kigaruye kwakiye twumvikana dushyiraho inama nkuru y'igihugu yiyemeje kubahiriza amasezerano y'Arusha no gusubiza Burundi agateka nk'igihugu cyubakiye ku mategeko mu Gifaransa ikaba yitwa SNARED. SNARED niwo mugwi uhurikiye niyo nama nkuru y'igihugu niwo mugwi wanashaka uhurikiyemwo abo bose bagwanya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bari imigambwe cyangwa amashyirahamwe atawo yegamiye mu bya politiki inzego twasohoye nazo twashyizeho inzego z'uwo mugwi SNARED iyo nama nkuru y'igihugu inzego zirimwo umukuru w'igihugu umukuru w'uwo w'inama nkuru y'igihugu n'ibyegera by'uwo bibiri n'abavugizi hamwe n'amakomisiyo kwita amakomisiyo atandatu
urakoze ni ukuvuga ni wa mugwi warusanzwe uyobowe warasanzwe waramenyekanishijwe mu minsi yahera uyobowe na mushinganayi Leonard Nyangoma mwo tubwira uwo mugwi SNARED indongozi zawo mwasohoye ejo izarizo muri make
muri make indongozi twasohoye ejo hariho imbere na mbere umushinganahe umushinga mateka Leonard Nyangoma akaba ariwe prezida w'iyo nama nkuru y'igihugu ubwa kabiri akaba afite rero ijegera bibiri icegera cya mbere ciwe ni Maitre François Nyamoya hariho icegera cya kabiri umushinga ntahe Onesime Nduwimana yahora ari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ikaba ifise n'uwo bita secretaire executive ni umunyamabanga mukuru nawe akaba yitwa Pacifique Ninahazwe nawe arafise n'icegera ciwe citwa Bamvu Binyumvira Frederico yahora ari icegera c'umukuru w'igihugu
yego
hanyuma rero hariho n'amakomisiyo atandatu muri sinarede twiyemeje kugwanya bimwe bivuye inyuma iki kiringo ca gatatu ca Nkurunziza cyangwa intwaro yose cyangwa umuntu uwo ari we wese azozaho nyanga amasezerano y'Arusha cyangwa ibwirizwa nshingiro.
Murakoze cyane rwose mushinga na Jeremy Minani gufata aka kanya ko kuganira natwe. Murakoze cyane rwose.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Bakunzi biradishwe rya Amerika mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri no mugoroba ariko reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije kuri no mugoroba abasirikare batatu b'inteko z'ishirahamwe rya Afrika zicungera umutekano muri Somalia MISOM bagiriwe icaha cyo kugandagura abanyesomalia abanyesomalia indwi mu kwezi guheze mu kiganiro n'abanyesha makuru kuri no musi wa gatanu i Nairobi umuyobozi mukuru wa MISOM Mama Sidiku yavuze ko abasirikare ba MISOM bishe abasivile indwi ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'indwi mu gisagara cha Marka. Igitero cyo mu kirere cyagizwe na Israel mu gace gategekwa na Siria mu karere ka Golan cishe abasivile batanu. Ivyo vyatangajwe n'ikinyamakuru cha leta ya Siria. Israel ivuga ko ivyo bitero ico gitero yagize cyari cyo kwihora ibitero vyagizwe ku butaka bwayo. Israel ivuga kandi ko abo bantu bishwe bari abagwanyi ba Palestina. Icyo gitero cyagizwe n'indege za zitagira abadereva kuri uno munsi wa gatanu cyagizwe ku iduka riri hafi y'intara ya Kenutra mu kigwati cya Alcom. Amashyirahamwe harani agateka kazi na muntu muri Siriya amenyesha ko umugwi w'abagwanyi ba Islamic State bagize igitero ku nyubakwa y'abakristo bihebeye Imana mu ntara ya Homs. Amasanamu yashizwe ku bibuga bya internet yerekana ibiduga binini biko birasenyagura uruhande rumwe rw'inyubakwa yitiriwe umutagatifu Elian hafi igisagara cya Karyaten. Icyo gisagara kikaba cyafashwe na Islamic State mu kwezi guheze. Imiryango itari mike y'abakristo yari yarahunze iyo ntara aho uwo mugwi wari waranyuruje abantu bagira ku 230 muri bo benshi bakaba barabakristo. Ibiro bijejwe kugenduza agateka kazi na muntu muri Siriya bivuga ko Islamic State yaciye muri ico gihe irekura ba 48 muri bo irungika abandi 110 mu gisagara ca Raqqa aho uwo mugwi ukorera cyane. Kuva uwo mugwi ufasha ibice bitari bike muri Siriya no muri Iraq umaze gusenyagura inyubako zitari nke z'amasengesho y'abakristo. Njuti mwese rero mukunda radio Ijwi rya Amerika murakoze cyane kuba mwaduteze amatwi kuri no mugoroba. Murakoze kudutega amatwi ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri no mugoroba kabari Fatuma Kalalari Masi. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka hano i Washington DC mwakoze kudutega amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri internet ni www.radioyacu.voa.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Voice of America. The following program is in Swahili.